murakoze guhitamwa kumviriza radio isanganiro ndabaramutse ndabahe nikaze murano makuru mu kirundi twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ngo harakenewe gukomeza intwari ibereye no gushyira imbere urwaruka rwaba ubwo mu Burundi cyanke mu bihugu bya Afrika kugira ngo ruhangane n'ubushomeri nibivugwa na Sylvestre Ntibantunganya yigeze kurongora Burundi ishyirahamwe arishoto rigwanya ubushomeri no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu rirasaba leta kurekura abafungwa bahejeje ikiringo cy'umunyororo baciriwe cyo kimwe n'abapfunzwe bazira ubusa ngo kuko ari guhohotera gateka kabo bishikirizwa na Vianney Ndayisaba umuhuza bikorwa muri iryo shyirahamwe murano makuru turagaruka ku itangwa ry'ifumbire mu makomine ya Rumonge Kitega na Karusi aho bamwe mu barimyi batariko barashimishwa n'itangwa ryayo mucamo bikurikira murano makuru ahagarariye mu buhinga bw'ibyuma na Eric Uwimana Alexis Ndayisenga ndasubiye kubaha ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
amakuru yacu tuyahere mu gisata cya politike urwaruka rwabo rwo mu Burundi cyanke mu bindi bihugu bya Afrika ngo rutegerezwa gushyirwa imbere mu bikorwa by'iterambere kugira ngo ruhangane n'ubucomeri ibyo bivugwa na Sylvestre Ntibantunganya yigeze kurongora Burundi ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashyikirije igihe yimikwa mu mabanga yo kurongora umuryango w'umwe bwa Afrika yamenyesheje ko mu migambi hazoshyira imbere harimo kugwanya ubushomeri kugwaruka Sylvestre Ntibantunganya akavuga ko hakenewe gukomeza intwari ibereye kugira ngo ihangiro nk'iryo ryo kugwanya ubushomeri kugwaruka rishikwe tega amatwi Sylvestre Ntibantunganya yigeze kubarongoye Burundi
ikintu cyose cama kivaho gushaka aho Burundi jewe nakuze nza ndumva mu migambi ya leta hari giye batubwira ngo turafise imigambi izomara imyaka 10 kugira igihugu kigende gitera imbere harabandi baje bavuga bati tuzokoresha imigambi y'imyaka 5 ubu agiye guhera umwaka berurenga havugwa yuko mu Burundi tuzogendera ku mbono iyo 2040 Burundi bwifashe 2060 Burundi buteye imbere iyo ni nzira munonzero ugiye kuraba urasanga koko hari abategerezwa kugira uruhara rukomeye gusumbya abandi nabo twitugwaruka kuga mu Burundi abenshi muri kido gihugu n'ugwaruka uharuye ibiharuro barakubwira yuko ubu bashobora kuba barenga ibice 60% by'abene gihugu warugwaruka rugaharura imyaka cyane cyane abantu bakuda kuvuga ni imyaka hagati ya 2025 na 40 iyo myaka rero nusanga harimo abantu bagifise inguvu bafise ubwenge bafise n'ugushaka iyo bafise umugambi uboneka utomoye bagenda bakaje imbere ibyo rero bigiye gutyo bizoshobora gufasha uko ubwo rwaruka rw'i Burundi nubwo muri Afrika bigiye imbere abantu bakagira bati harya byarateye imbere bishobora kutuma urwaruka rwizera gusumbya uko bimeze uyu munsi muri kino gihugu je ndibaza yuko hakenewe kwiga neza mbega two kuyumvira gute twotunganya gute inzego za politiki inzego z'igihugu kugira ngo twese tube turi hamwe muri rwa rugendo zo dushikana mu 2040 rwa rugendo zo dushikana mu 2060
nayo kubijyanye n'abarundi bibaza ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atazohava atorera umuti bibazo bihanze Afrika kandi no mu Burundi byarananiranye gutorega umuti Sylvestre Ntibantunganya suko abibona uwo yigeze kurongora Burundi avuga ko ibihugu byamana ibibazo ubwavyo agasaba abarundi kugira umwizero n'ubu nyene tumutegabire
abarundi rero ntidute umwizero tugire tuti n'abandi baragize ingorane hamba tugire tuti mbe none kwa nabagize ingorane hamba kazivamwo twebwe icyo tuza niki hariho rero inzira ndumva ziriko ziravugwa ahubwo n'ukuraba yuko izo nzira zizodufasha koko kugira ngo dutere imbere turakunda kuvuga ibihugu byateye imbere muri imyaka iheze baravuga Singapore Singapore ni igihugu kitari gifite ibintu na gatonya mugabo muri imyaka iheze caragiye imbere cyane icyo tuzosanga carabiranze nuko yari afite ubutegetsi bwagiye bufise iyo buja ubona buja n'igihugu kandi burabwarambye kuko buriya igikunda kwica ibintu mu gihugu ni iyo umuntu uno munsi yategeka yavaho ubundi yaza agaca hindagura hariho rero ibintu byo kwiga neza abantu bakabazanya neza mbega uyu mugabe iyi mbono ibihumbi 40 ibihumbi 60 burya abagira politike bose mu Burundi canke abifuza kugira politike bose mu Burundi barayemera ku buryo ejo nk'intwaro ihidutse biciye mu matora mbega bazubandanya kuri uwo mugambi aho ni hari ikibazo gikomeye cyane gose abantu bakamenya bati hari ibyo twumvikanye bizomara imyaka 40 nta buzosabwa bihindure naje intwaro bihinduka
kutagira ubumenyi n'uburyo biri mu bibazo bihanze ugwaruka mu bijyanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none no gutuma tumana kamakuru cyavugiwe mu ihuriro ryo guhera kuri uyu wa mbere gushika ku munsi wa gatanu hani Bujumbura ku bijyanye n'itunganywa ry'umuhora wo guhanahana amakuru umwunganizi w'umushyikiranganji ugwaruka yamenyesheje ko bategekanya gushyira ugwaruka mu nzego zifata ingingo muri icyo gisata nayo waserukiye umushikiranganje ukigega cya leta amenyesha ko biciye mu mugambi African Girls wo kuva mu mwaka wa 2021 kushika mu mwaka wa 2025 abakenyezi bakiri bato bagera ku 155 bararonkejwe inyigisho tubibaze ohonera mucyo
mu ihuriro ryo guhera kuri wa mbere gushika ku munsi wa gatanu rijanye n'itunganywa ry'umuhora wo guhanahana amakuru muri Afrika yo hagati aho ku munsi wa mbere w'iryo huriro uruhariwe kurabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ry'ubwo buhinga kugwaruka no kuba kinkezi userukira ugwaruka muri iryo huriro hamwe n'urundi gwaruka bagiye barashikiriza ko umenye ubuke kubura abashigikira canke ugwego ushikiriza mu ivyumviro ari zimwe mu ntambamye zituma badatera imbere mu bijanye n'ubuhinga bwa none no gutuma tumana ko amakuru ikindi none mashira hamwe yo muri ico gisata aracari make bakabona ko kwe rugwaruka ariyo nkingi iterambere rukwiye kuzarurashigwa mu nzego zifata ingingo munganizo umushikiranganje rugwaruka amenyesha ko nubwo hari ntambamye nk'ubukene bw'ibiko resho canke bw'abashobora gushigikira urwaruka avuga ko hari bimaze gukogwa urwaruka gwize iby'ubuhinga barungitswe na leta kuja gukarisha ubwenge mu gihugu ca Serbie nayo mushikanganje bw'ikigega ca leta bamenyesha ko ibitigiri byerekana ko abakenyezi 18 kwijana aribo bafise impamya bushobozi zijanye n'ubuhinga bwa none no gutuma tumana ko amakuru mu gihe abagabo barenga gato 18 kwijana
Amakuru kuri radio isanganiro arabandanya ishyirahamwe rigwanya ubushomeri no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu arishoto rirasaba leta kurekura abafungwa bahejeje ikiringo cy'umunyororo canke abafungiwe ubusa ngo kuko ari guhonyanga agateka kabo vyanenda yisaba umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe yabishyikirije mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri afatiye ku cegeranyo cyatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungoni cyo mu mwaka wa 2023 gisaba Uburundi gutanga umuco kubijyanye n'ingene agateka kazi na muntu mu Burundi kifashe tukurikire Vianenda Isa
kwagomba tumenyeshe inzego z'igihugu cyane cyane abo mu nzego zo butungane amaparike n'amasentare kongere tumenyeshe abo mu rwego rw'ipolisi bajejwe iby'ubutungane cyo bitwa abopeji yuko ihohoterwa rya kimwe muntu ari amabe hambaye atuma ababikora mu gihe badahanwa bituma igihugu cacu cama mu ngorane tukaja mu bihano bigatuma abarundi benshi tugira ingorane ingaruka mbi zivuye kuri byo nko kubura ibitoro amera agaciro kuko imfasha zihagarara twagomba tuba amasabe rero kwihutira umuntu wese akoze amabi aho nyagateka akazi na muntu aho wateye umuntu dusabye yuko muri ashoto inzego z'ubutungane n'inyamira mabi zica zikora amatohoza vyihuta kandi abo bantu bace bahanwa mu manza zikibiriraho kuko ibyo kudahana n'ibyo bituma tuguma mu bihano muri iki cegeranyo cyashikirijwe na ONU Burundi bwiye kwishyura twebwe turasaba yuko gwera ku nyenshi wo mukuru w'igihugu abashikiranganje bose umushikiza manza mukuru kizigeza wa Republika n'umukuru wa Sentare ntayinyuzwa umushikiranganje w'ubutungane kugira urunani batume ko kandi bongere bicarane n'amashirahamwe adahanye za politiki akora mu gisata cy'agateka kazi na muntu kugwanya ihohoterwa rya muntu kugwanya gupfungira ubusa kugira ngo turonkera poro izosohoka 2027 tubihagarire hakiri kare tubigwanye kugira ngo ntituze tuje mu ngorane nk'ibihano twabonye byavuye kuri raporo 2023 gisaba cy'abaopeji turasaba yuko uno munsi ho bihugurwa turafise amaraporo menshi uno munsi abaopeji benshi si bose mugabo harimo abaopeji bamwe bamwe bagize idiri gufungira abantu bose igihugu kibatuma bamaye 50 umuntu acavika mu gashi turasaba yuko abaopeji bafatwa bapfunza abantu kubera bari giturire bakugwa mu gawo ubopeji bagenda ashigwa mu gipolisi gisanzwe kaje z'umutekano
isanganiro.
Amakuru kuri radio isanganiro arabandanya mu gisata cy'uburimyi. Bamwe mu banyagihugu ho muri zone Rutegama komine n'intara ya Gitega baridoga ko umwavu w'ikizungu utariko utangwa neza muri kino gihe, mu gihe uwo mwavu watanguye gutangwa kuri uyu wa mbere. Bavuga ko hari abataronse ngo n'abarose baronkejwe umwavu muke ku birarane byo kugatasi. Basaba ubushikiranganji burabe by'umwavu kwiga ingene umwavu wotangwa neza, nayo kuri iruhande bagasaba gusubizwa amafaranga yabo batanze. Urongoye igisata cy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya Gitega avuga ko atacyo yobivuga ko atararonka ibyegeranyo cy'ingene umwavu uri kuratangwa mu bice bitandukanye byose bigize iyo ntara ya Gitega. Igitega n'inkuru tubaza Gerard Nibigira.
Bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko atamwavu namukiye ibaronse.
Bwe ntacyo twarose twabuze twiriwe n'inzara eme hatutashe tucu
jewe na nakime na rose tikana disubiranye nyuma.
Abandi nabo ngo baronse umwavu mukeyi naho nyene wo kugatasi.
Amaze twaroze make ya kandi naho nyene twarose ayari yarahitiye nayo nyene yahitiye nturonka yose. Wasabye imifuko itanu baguha gafuko kamwe. Aya mashasha yino meshi nta turiko turaronka.
Aya turose nawe twayikoronka kugatasi naho nyene numva ntiturose yose ayi meshi aracyariyo. Urumva ko ikibazo tugifise gose.
Nta numuhango babwiye ko muzogaruka kurondera ari nkeje canke hijya yera.
Oya no butike twatanze bagumije ntibatubwiye aho turoya torera
ngo nibumve igituma baguma basabwa amahera kandi bataronswe umwavu.
Kubera iki babona atamase bafise bakadusaba amahera? Ubu amahera yo kugatasi twarayatanze, amahera yo kumpeshi twayatanze, mugabo gushika ubu nta mase aturiko turaroka. None ibi bintu biva kuki? Mubona tuzuhava tugarukira hehe? Mugomba twicwa n'inzara canke? Oya nimurabe mugira ico mwokora.
Basaba ko uwo mwavu uboneka ari mwinshi kuko ngo abarima n'abarya ari benshi.
Twe twasaba yuko bokora umwavu mwinshi kuko abantu turima turi benshi n'abarya ni benshi.
Basaba ko bagira ingufu bakanyarutsa kugira dutere ibiharage hakiri kare kugira ngo mbona kazoza natwe turogende mu mbona kazoza dufise ico dufungura.
Ko basaba yuko boshyiramo ingufu kuko murabona n'igihe kiriko kiragenda. Nk'ubu yaba amase kwa yarose ku gihe benshi biragira bimeze none ntiba gitangura gutera naho nyine dukiye turonka amase make natacha tutumarire ndi muzurara nka zose. Twasaba reka bo twongerereza ingufu ya mase twakomanda yose akaboneka kuko atabonese ni yanzara mu gihu.
Kosaba yuko boza barabitegura kare kugira ngo natwe abarimye ntiducerebwe nta kindi twosaba.
Abandi nabo bati umwavu ubuze ni babasubiza amahera yabo.
Babana yuko amase yoboneka mu maguru mashi barabe ko boyaduha. Babana naho bato yaduha badusubiza agafaranga tuguru agafuka abana.
Urongo igisata cy'ibidukikije uburimye n'ubworozi mu ntara ya Gitega sinzo batohana Jean Severe akamenyesha ko ubu adafise icyo avuga kuri iyo myidogo yabo banyagihugu ko ngo atararonka ivyegeranyo vy'ingene uwo mwavu uri kuratangwa mu mazone yose agize intara ya Gitega. Igitega Jean Nibigira ku bwa radio Isanganiro.
Urakoze Gerard Nibigira. Tukiri mu ntara ya Gitega bamwe mu barimyi bikarusi baridoga ko batariko bararonswa ifumbire barihiye. Ni mu gihe iyo fumbire imaze iminsi ibiri iriko iratangwa mu mazone ya komine Karusi, ariko bakavuga ko benshi baronse agafuko kamwe canke tubiri naho nyene kubirarane by'iyo barihiye mwirima ry'agatasi mu mwaka uheze. Ibyo biranemezwa kandi n'umuyobozi ajejwe uburimyi mu ntara, aho avuga ko ifumbire y'irima ry'impeshi ryatanguye izotangwa hanyuma nk'uko biri mu itangazo ryashikirijwe n'abarongoye komine Karusi. Tubaze Blaise Pascal Kararumi.
Bamwe mu barimyi bo muri komine Karusi ntara ya Gitega baravuga ko bashimishwa nuko bari barahabwa ifumbire yo mu bwoko bwa fumi bari barayirihiye kuva mu mwaka uheze, aba mu irima ry'umwonga canke irima ry'isiza. Ariko bakidoga ko umuntu ataronka imifuko yose yarihiye ko amafaranga, ahubwo bakaronswa agafuko kamwe, udufuko tubiri canke dutatu bivanye n'imifuko yarihiye ico gihe. Abajejwe gutanga iyo fumbire mu mazone baravyemeza ko baronse ifumbire nke bageranije niyo bafitiye abene gihugu. Aho ni nko mu mazone ya Muhweza gitara mukaca nkibuhiga abarimye barishe ifumbire y'irima ry'impeshi turi mwo muri iki gihe nabo bakidoga ko batariko bararonswa iyo fumbire. Ni mu gihe nitangazo rya komine rivuga ko abaronswa iyo fumbire kuva kuri uyu wa mbere bari bayifitiwe barayirishe kuva mu irima ryo mu mwonga hamwe n'isiza. Ariko rero bamwe mu barimye bakavuga ko impeshi irikira chere guango rero iyo fumbire yobashikira hakiri kare zo kandi bikanemezwa na bamwe bajejwe uburimyi mu ikomine no ku mitumba abajeje gutanga ifumbire mu mazone nabo bakavuga bati nifumbire tufitiye abahene gihugu ntirakwira ngo turarindiriye ishobore gushika mu mazone cyo kimwe niyo fumbire y'abarimyi b'impeshi bose bagasaba ko abajeje ico gikorwa mu gihugu bagira ibishoboka byose kugira ngo iyo fumbire ishobore gushika muri iyi minsi hanyuma abarimyi impeshi bashobore kurima hanyuma bazokwimbure Karusi Kararumi Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro
urakoze Blaise Pascal Kararumiye tuve igitega dukubitire mu rumonge gutanga ifumbire y'ibirarane y'impeshi byahagaze kuri uyu wa kabiri muri zone na komine Rumonge intara ya Burunga umwe mu bajejwe kuyitanga yarahari yasiguye ko mu byatumye bahagarika kuyitanga ari uko hari intonde zibiri zidasa ibiharuro zavuye muri komine Rumonge ngo zibwiri kubanza gukosorwa ibyo navyo bikaba byateye imyidogo muri bamwe mu barimyi kuko bavuga ko bihanganye igihe kirekire tubaze Jean-Pierre Misako
imbere yahatangirwa iyo fumbire muri zone Rumonge abarimyi bari bitavye akamo ko kurihwa bamwe ibirarane abandi ifumbire y'impeshi nkuko byari bimaze iminsi kuva mu mpera z'indwiheze ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri babwiwe ko uyu munsi batayironswa kuko hari vyagoranye ku ntonde birarondegwa Isa umwe mu bajejwe gutanga iyo fumbire muri zone Rumonge yarahari yabwiye isanganiro ku ifumbire yo mu bwoko bwa imbura batanga ibirarane n'iy'impeshi ariko kuri ire batanga gusibirarane ku kibazo cy'icyatumye bahagarika kuyitanga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri Isa avuga ko basanze ku ntonde zavuye mu makartier n'urutonde ruriko icegeranyo cha byose bitandukanye ku biharuro ivyo yavuze ko bibwirizwa kubanza gukosorwa kugira ngo ntihagire uwo bikwega mu nyuma iyo nyisha ariko ntiyanyuza abarimyi bavuga ko bamaze gutakaza umwanya kenshi mbere n'imirimo harimo n'abakozi ba leta basaba gutunganirizwa mu nama y'umutekano ya komine Rumonge yo kuri uyu wa kabiri bamwe mu barongoye amazone bakaba bavuze ko niyo fumbire itarabashikira Jean-Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
urakoze Jean-Pierre Misago ni hano duciye dusozerera amakuru twabateguriye shimire Eric Uwimana afashije muhinga bw'ivyuma shimire na bagenzanje bo mu ruganda bamfashije kuyatoranya kuri mikro yari Alex Ndayisenga ibindi biganiro n'amakuru birabandanya kuri Radio Isanganiro